Batanga kodi kuva ubu mwese mugiye kumenyekanisha no kuriha amakori muciye ku buhinga bwa none
nagira tube turayaga kubyerekeye amakori n'amatagisi mu Burundi
mu ntumbero yo kubatahuza uko kwa rubuga umutanga kori kabiri bwo kumenyesha no kuriha amakori n'amatagisi mu buhinga bwa none rukora kubafasha kugwinjiramwo no kubamenyereza kurukoresha ikigobe air cyongeye kubasanga aho musanzwe mukorera imirimo yanyu ni kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 10 Nyandagaro gushika ku wa gatanu igenekerezo rya 14 Nyandagaro uyu mwaka
abakozi b'ikigobere bakaja kuba bari kuri Emausi muri quartier Kigobe mu kinama muri quartier Ngozi ibarabara ya gatandatu hafi y'ishengero Methodiste Libre muri quartier Asiatique ibarabara ukirasazi hafi y'ikibuga Tempete mu Ruziba mu nyabugete ya kane inyuma y'isoko ya Ruziba batanga kori muri iyo micungararo mwame hafi kugira nimucikwe n'iryo bakwe ikigobere kibagiriye
ize mwokwibangikanya kugira ngo mworohereze abakozi b'ikigobe air nabo babafashe kwinjira no gukoresha neza ubwo rubuga nibi bikurikira
igopi ikarata karangamuntu ubatanga kori bakora ku giti cyabo abo twita les personnes physiques naye bakora nkishira hamwe twita les personnes morales mwokwibangikanya amategeko ngendekwa ko yishira hamwe canke y'uruganda ikete rigenda umuyobozi mukuru nigopi ikarata karangamuntu yiwe
igihe cyose umutanga kori agombye kurungika umuserukiranaho ategerezwa kumurungikana urupapuro rumuha ubwo burenganzira bita procuration rwemejwe n'umushingwa nyandiko ariwe munoteri
muvise icyo mubaza nko kwakura ku nimero itariha gatanu ubusa ubusa mu masaha n'iminsi y'akazi